Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook voa radio yacu, no ku maradio yanyu FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Muraze amahera kwandikiwe kugira dupange ijya amahera yo panga inzimo amatara n'amazi. Icyo ni kibazo rwoye cyane. Tugiye kuri tele tutagira refre domission. Ugacha uja imbere y'umujustice yawe. Wewe akabona wumiminwa cyangwa uri kuratemba kubera kigoyi. Ese kuko kuri zo mubari akemera nuko.
Uyu ni umwe mu bacamanza bo mu Burundi. Hari mu nama y'abakozi bo mu rwego rw'ubutungane bakorera mu ntara ya Gitega mu Burundi. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru kandi arimo abayisilamu mu Rwanda basaba abayoboke b'idini ryabo gushyigikira Paul Kagame mu matora yo mu kwezi gutaha. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mbere y'aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Rosine Munezero.
Bakoze Thomas, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hano hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Mali. Hari inteko zijyanye n'umutekano zishe abarwanyi bane bagize uruhara mu gitero cyabereye ku ihoteli iri hanze y'umugwa mukuru wa Mali i Bamako. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajeje umutekano Salif Traore kuri uyu wa mbere. Inteko zijyanye n'umutekano zaratabaye kandi abantu barenga 36 bari bagizwe imbohe, harimo n'abafaransa 13. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yaravuganye na mugenzi we wa Mali inyuma y'icyo gitero. Perezida Macron yavuze ko Ufaransa bushikiye bwivuye inyuma igihugu cya Mali. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze za Amerika bwari bwagabishije harahizindwi ko ashobora kuba ibitero ku nyubakwa z'abaserukira ibihugu byo mu burengero bw'isi n'ibindi bibanza bisanzwe bigenderwa n'abanyamahanga ku mugwa mukuru wa Mali i Bamako. Amasezerano y'amahoro atekanye ihagarikwa ubwo nyene ry'ingwano muri Repubulika ya Centrafrica yatewe kuri kumukuru uyu wa mbere i Roma mu Butaliyano. Ayo masezerano yari yarahagarikiwe n'ikigo cy'abakatolika cya Sant'Egidio Murantunga. Yatewe kuri kumu hagati ya leta n'imigwi 14 yitwaje ibigwanisho. Impande zose zaciye ziyemeza kubahiriza agahengwe ku butaka bwose bwa Repubulika ya Centrafrica zihagarikiwe n'amakungu. Ibyo byatangajwe n'abaserukira ikigo Sant'Egidio bagize uruhara rukomeye mu mugambi w'amahoro mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu karere ka Afrika. Leta Zunze za Amerika yasubije n'inguvu nyinshi ivyashikirijwe n'Uburusiya kubijyanye n'ibitero by'indege byakozwe na Amerika muri Siria. Sean Spicer, umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika, yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa mbere ko Amerika izokora ibishoboka byose kugira ikingire inyungu zayo. Spicer yavuze kandi ko Amerika yikingiye mu kurasa indege ya Siria kandi ko Leta ya Siria itegereza kumenya ko Amerika ifise uburenganzira bwo kwikingira. Ni mu gihe icyegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu Sergio Rybkov yatangaje ko ibyo bitero ari agasotoro. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, General Joseph Dunford, umukuru w'abasirikare ba Amerika mu bisata bitandukanye, yatangaje ko abategetsi bariko baragerageza gusanura itumatumana ko ry'amakuru kugira barinde impanuka zishobora guhitana abantu. General Dunford avuga ko ivyo vyafashije muri kahise. Nyamara igisirikare cy'Uburusiya kivuga ko ico gitero cyabaye ku munsi w'Imana hataguhanahana amakuru vyabaye kugira barinde impanuka mu karere k'indege za Siriya. Otto Warmbier, umunyeshuri w'Umunyamerika yari yafungiwe mu gihugu cya Korea ya Ruguru mu kiringo cy'umwaka n'igice, yitabye Imana kuri uyu wa mbere. Ibyo byatangajwe n'umuryango wiwe. Uwo musore w'imyaka 22 yari yatahukanywe mu ndwi iheze muri leta ya Ohio aho yaturuka, akaba yarakitswe n'amagara nk'uko byatangajwe n'abaganga. Abaganga bavuga kandi ko Warmbier yononorewe ubwonko, yamara ko batamenye icyo boba baramukoreye. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyatangaje ko Warmbier yatakaje ubwenge inyuma gato y'aho aciriwe urubanza mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze yagirijwe kwibiga icyapo cya politike mu ihoteli. Leta ya Korea ya ruguru ivuga ko yatakaje ubwenge bivuye ko yafashwe n'indwara ya botulisme ifatira mu bumuga bukaze. Yamara ivyo umuryango wiwe urabihakana ukavuga ko Wonvyo yahotere ubuzima. Abategetsi ba Amerika batangaje ko batewe amakenga n'abandi banyamerika batatu bagizwe imbohe muri Korea ya ruguru. Bagiriza kandi ico gihugu ko gikoresha ivyo cishakiye abo cyafashe. Ni mu gihe Korea ya ruguru yagiriza leta ya Amerika ni ya Korea yepfo ko birungika abasumyi b'urusaku kugira baje gutembagaza leta ya Korea ya ruguru. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Cuba n'ayandi makungu Bruno Rodriguez yaneguye ijambo ryavuzwe na President Donald Trump wa Amerika mu kuvuga ko ricyoza igihugu cya Cuba. Ku bwa Rodriguez ngo ivyo bizokomezanya buna imigambi yo guhindura ibintu aho muri Cuba. Rodriguez yatangaje ko Cuba itazotirigana kukwikukira n'ubwigenge bwayo. Ivyavuzwe n'uwo mushikiranganje vyaje nk'inyishu y'ijambo ryashikirijwe na President Trump ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Miami muri leta ya California isanzwe ibamwo abimukira benshi baturuka muri Cuba. Muri iryo jambo President Trump akaba yarasezeranye ko azokura amasezerano ari hagati ya Amerika na Cuba, avuga kandi ko ahengamiye ku ruhande rwa Cuba gonyene. President Trump yavuze ko mu migambi yiwe harimo guhagarika amasezerano y'amafaranga atangwa na Amerika ku mashyirahamwe akorana n'igisirikare cya Cuba.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga makuru n'ibiganiro byacu. Mukanya na makuru yo mu biyaga bigari. Burundi urwego rukuru rw'ubutungane ubusanzwe ruyoborwa n'umukuru w'igihugu ejo rwatunganije inama ku bakozi bo mu rwego rw'ubutungane bakorera mu ntara ya Gitega. Ahanini havuzwe ibibazo by'igiturire muri urwo rwego, imanza ziteba, iziteba gushirwa mu ngiro n'uburusho abo bakozi basaba. Fidel D'Antoine Sabimana yatwoherereje inkuru.
Ni inama ahanini yaranzwe no kurwanya igiturire mu rwego rw'ubutungane. Abayitabye bashikirije ibibazo bituma bamwe mu bo bakorana muri urwo rwego rw'ubutungane barya ibiturire. Uyu ni umwe mu bacamanza bari baje muri iyo nama.
Muravye amahera twandikiwe kugira dupange ibi. Ajya amahera yopanga inzira mu matara n'amazi. Icyo ni kibazo kigoye cyane. Tugiye kuri tele tutagira refre domission. Ugacha uja imbere y'umujustisiyabe. Wewe akabona w'umyiminwa cyangwa uri kuratemba kubera kigoyi ese koko kuruzo mubaye akemera nuko
abacamanza bavuga ko leta kwiye kubadugiriza gashara kugira ngo umucamanza ntasuzugurike imbere y'abafite imanza kubera ubukene buri mu byo baburanye bafatiramo mu kubakoresha amakosa. Iyo nama irangiye Monique Nahimana umunyamabanga ntayegayezwa urwego rukuru rw'ubutungane yabwiye ijwi rya Amerika intumbero y'iyo nama yabahuje nabo bakoze mu rwego rw'ubutungane mu ntara ya Gitega.
Ibiri mu bikorwa byacu bya bisi yose byo rwego rw'ubwo ubutungane ko kuraba ingene ubutungane bukora, tukaraba ingene mu masentare baburanisha, tukaraba inyifato biri mu myitwarariko y'urwego rw'ubwo ubutungane kugira ngo ubutungane bukore neza. Turahashika tukaraba ingene bariko barakora, hanyuma inyuma yaho turagira akanama kugira ngo tuvugane turabe ikitagenze neza, hanyuma icagenze neza naco tugaterana intege yari ico tubonye naco gikenewe ko tubandanya dukosora canke tubona ko tubandanya gikeneye gutegwa intege kuruta no nyine tukaba hafi.
Kuri byanye n'igiturire kivugwa muri ubwo rwego rw'ubutungane Monica Nahimana agira ati
ikibazo cyo kurwanya igiturire ni ikibazo gitegwa guhagurukirwa rwose, kuko iyo hari igiturire nta kintu na kimwe gitera imbere. Igiturire gisubiza inyuma abantu bose yaba ugitanze yaba ukironse, hanyuma kikononera n'igihugu cyane. Kukiwazo ukene nishuwa gutuma umuntu ajiji turire ahubwo ikwiye kuruta n'ugukora cyane kugira ngo twe twenyine twiteze imbere. Ubutungane buteye imbere, igihugu kiratera imbere, niyo nkingi y'amajambere. Iyo igiturire cyagwanijwe ubutungane imanza dacibwa neza zigashikizwa neza hanyuma iterambere rikaboneka gutyo
kamwe no mama ko se mama mumaze kubona aho mumaze guca karakuniko bakagikora mu butungane
mu butungane musanzwe igihe uja gutangura akazi k'ubutungane hari indahiro turahira indahiro yo gutunganiza abantu bose atakamwe na mama kategezwa kuhaba nico gituma tugwa duhumirizanya tumwa twibukanya kugira ukamwe na mama nikaze higereka haba
hari nabavuga igitugu cabategetse w'amatelefone ati uyu muntu afunzwe kuri telefone yanaka
nico gituma umucamanza hari mu gucurubanza akoresha karanga mutima kiwe agakonesha nico amategeko amutegekaniriza umushikira zamanza misanzu numuburanye nk'abandi nivyo ariko hariho n'ikindi gikorwa teza kuraba umushikiriza manza ihaye karasaba ibihano asoma ivyanditse n'amategeko kandi abayagize amatohoza nuvuga ibintu bituma ingene igicacagiye kirakogwa iyo rero bayitwa tunenge ntanyambi uragahonze cyo gituma ubwego rwo kugutunganira guma hafi yawe kugira ngo ruze rurafasha kugira ngo ntihagire utwo tunenge twose turiko turahaba tuhave
ikibazo kijanye no kunguruza abanyororo basaba kungururizwa mu mabohero ari mu ntara bungurijemo imanza cavuzwe muri iyo nama aba banyororo bari mu bidogera cyane ubwego rw'ubutungane abacamanza bari bitavye iyo nama baremeza ko imyidogo y'abo banyororo ifise ifatiro kuko amadosiye abashikira kare cyane ariko umuburanyi ntazi kuko abagifungiwe aho yatanguye kuburanishirizwa aho naho bavuga kutunguruzwa kw'abo banyororo bituruka ubukene bw'imiduga cyo kibazo Monique Nahimana umunyamabanga nayegezwa ugwego rukuru rw'ubutungane mu Burundi aremeza ko kizwe
ikibazo kitoshikirizwa nkuko kuko murazi ko ari ibibazo byagera bavuga ugwego rukuru rw'ubutungane udashaka gutorera inyishu cyo kibazo kitoshikirizwa ico ni kibazo nkora mutima kugira ngo baburane bashobore gushika kugihe kandi baburane neza
naho kubijyanye n'imanza zicibwa ariko zigateba gushigwa mu ngiro abitavyo nama bavuga ko bituruka ku bukene bw'imiduga ku ruhande rumwe ahandi ubukene bw'igi toro bigatuma abacamanza badashobora gushika ku rubuga gushira mu ngiro izo baciye iyo nama yabereye mu bigo vya sentare vy'iyungurizo ya Gitega yari yahuje abacamanza n'abashikiriza manza ba sentare isubiramo imanza ya Gitega abasentare icimanza za leta abasentare y'intango iri mu gisagara cya Gitega abasentare icimanza zijanye n'akazi n'abasentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega bose bari kumwe n'abanditsi b'imanza bayo ma sentare Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tukiri mu Burundi, umushikiriza manzo wa parike ya Muyinga yaraye asabye abasirikare barindwi gufungwa imyaka 25 no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi miliyoni 5. Aba basirikare bagirizwa guhungabanya umutekano nyuma y'igitero cyo ku ikambi ya Mukoni mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Abashengejwe bose basaba sentare ko yabeza. Jean Bosco Ndarurinze araduha ibindi bisobanuro.
Abo basirikare bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu bagakurikiranwa ko bashatse no kwiba abanyagihugu bo mu micungararo y'ikambi ya Mukoni mu gisagara cya Muyinga. Bose bagiye barahagarikwa inyuma y'igitero cyakozwe ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga, bafatirwa mu makambi ya Kirundo, Muyinga na Mutukura mu ntara ya Cankuzo. Mumburano ziheruka tariki zitandatu z'uku kwezi bose barahakanye icyaha bagirizwa, basigura ko ibyo bagirizwa byabereye aho batari, bamwe bakavuga ko bari kubuzi. Umushikiriza amanzu y'abashengeje avuga ko bari bamenye ko hariho umugambi wo guhungabanya umutekano uri kurategurwa, hanyuma ntibabimenyesha ababakurira. Niko kubakurikirana ko bafashije mu guhungabanya umutekano. Mu rubanza rwo kuri uwo wa mbere hategerezwa kumvirizwa Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi na Major Ndayisaba Diodone. uwambere ya tatu nyi chabona chumushoferi wiwe alimubare ngute azu kuiziga njia hatungima na jamari abashe ngezwe bagera kuri batanu bavuga ko batumye uwo mushoferi gushikiriza inkuru bashoboye kumenya kuri lieutenant colonel Nzeyimana Papi arongoye brigade ya gisirikare ya 220 uwo mushoferi nawe akavuga ko iyo nkuru yayishikirije kuri uwo musirikare mukuru yarasanzwe arerura ni kuri ibyo lieutenant colonel Nzeyimana Papi yari gutanga umuco ariko ntiyarengutse uwarahagarariye intare yavuze ko iyo ntwazangabo yari yababwiye ko izofatirwa ku isango ry'uno munsi ariko ikaba yari yemereye sentare kurungika mu rwandiko ibyo bifuje ko atanga ko umuco ubwo rwandiko ntigwahavuye ngo ruboneke no mu bari muri sentare ntabahagurutse ngo avuge ko yarurungikanywe sentare imaze kubabaza sentare yahuje n'umushingwamanza ari muri urwo rubanza ko urubanza gotera imbere ibizabiri muri urwo rwandiko rwa lieutenant colonel Nzeyimana Papi sentare ikazobifatirako bishyitse hake humvirizwa majoro Dieudonne Ndayisaba nk'umukoresha wa lieutenant mubona moyize yasabwa gutanga umuco ku ruhara rw'iyo ntwazangabo mu byo ikurikiranwa ko majoro Dieudonne Ndayisaba yabwiye sentare ko lieutenant moyize ataruhara yagize mu ihungabana ry'umutekano mu byo yashoboye kumenya yavuze ko bari mu nzime na lieutenant Moyize aho amasasu yatangura kuvuga akamenyesha ko n'izina ryiwe ritabonetse mu mazina y'abari muri uwo mugambi inyuma y'amatohoza yakozwe na gisirikare yabagijwe agaciro aha ivyo lieutenant Moyize nimubona yagirizwa ko yamenye inkuru ntiyayitanga majoro Ndayisaba Dieudonne yishuye ko igisirikare gisanzwe gifise uko gitanga igihano ku musirikare yamenye inkuru hama ntayitange kiretse ko uyu musirikare mukuru yemeje ko lieutenant mubona Moyize yahagaritswe ku izina ritari ryiwe rya Manirambona yavuze ko n'amatohoza yakozwe n'igisirikare yerekanye ko atantwazangabo yategerezwa kuja mu mugambi wo guhungabanya umutekano majoro Ndayisaba Dieudonne avuga ko abasirikare bato bato bari muri uwo mugambi bari bamaze no gutegura amapete y'intwazangabo bazokwiha umugambi wabo ukunze mu gusozera imburano umushyikirizamanza yasabiye umwe wese mu bo yashengeje gufungwa imyaka itanu no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi miliyoni zitanu abarengukishijwe bose basabye kwezwa ku byaha bakurikiranwa ko bavuga ko barengana umushingwamanza umwe yari muri urwo rubanza aburanira abagera kuri babiri yasabye kweza abo aburanira agerageza kwereka sentare ko bashengejwe ku byaha batakoze yateguye ko atana hamwe igitabo mpanavyaha cyerekana icyaha cyo kudatanga inkuru ngo cyerekane nuko gihanwa urubanza rugeze mu mwiherero urwacitse rukazomenyeshwa ku itariki 19 z'ukwezi kuza imuyinga muri aruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
mu Rwanda nyuma yamwe mu mashyaka noneho na madini nayo atangiye gutangaza ko azashyigikira Paul Kagame w'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi gutaha irya mbere ryarayo ribitangaje ni ry'abayisilamu ntibisanzwe ariko kumva madini yo mu Rwanda muri ibi bya politiki umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagiruwubusa nibyo atugezaho
ku wa 12 twiyemeje gukomeza gushyigikira no kurindira byiza abanyarwanda rwagezeho dukesha imiyoborere myiza ya kuba Paul Kagame
uwo ni Sudi Kimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abasiramu mu Rwanda asoma imyanzuro y'inama biriwe mu munsi wose kuri iki cyumweru n'inama yatangiye mu masaha y'ine z'igitondo irangira saa mbiri z'ijoro yahuje abavuga rikijyana mu idini ya isiramu n'inzego bwite za leta y'inama ya mbere y'abasiramu mu Rwanda yari igamije kureba mbere ya byose uko umuryango w'abasiramu mu Rwanda uhagaze muri iki gihe gusuzumira hamwe umurundo w'ibibazo bimaze iminsi byumvikana mu idini ya isiramu by'imyumvire y'ubutagondwa n'iterabwoba mu Rwanda no mu karere muri rusange ndetse n'ibindi mu myanzuro igera kuri 15 iyo nama ya mbere y'ihuriro ry'abasiramu mu Rwanda yagezeho harimo ko abagize iri dini nabo biyemeje kuzagira uruhare rukomeye mu gushyigikira Perezida Paul Kagame umukandida w'ishyaka FPR inkotanyi iri ku butegetsi mu Rwanda kuko nk'uko abandi babanje muri uyu mugambi babivuga nabo barashaka gusigasira ibyagezweho barangajwe imbere na Perezida Kagame
bwanzuro wa 13 Twiyemeje kuzagira uruhare mu migendekere myiza y'amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe ku matariki ya 3 ya 4 Kanama muri 2017 no gushyigikira Paul Kagame umukandida wa RPF Inkotanyi kubera ibikorwa by'indashyikirwa yagejeje ku bayisilamu by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange.
Asoza kumugaragara iyi nama Mufti w'u Rwanda Salimu Hitimana nawe yashishikarira abavuga rikijyana mu idini ya Isilamu kuzashyigikira Perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu.
Mboneyeho kubahamagarira gukomeza kurinda no gushyigikira ibyiza twagezeho, dukesha imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Mbasaba kuzagira uruhare mu migendekere myiza y'amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe tariki ya 3 n'iya 4 Kanama 2017. Mushyigikira umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame kubera ibyiza by'indashyikirwa yagejeje ku Banyarwanda.
Nyuma yo gusaba abavuga rikijyana mu idini ya Isilamu ko bazatera ingabo mu bitugu Perezida Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Mufti w'u Rwanda yanasabye umusilamu ahari hose mu Rwanda ko yazashyigikira Perezida Kagame. Idini rya Isilamu mu Rwanda ribaye irya mbere mu madini n'amatorero akorera mu Rwanda mu kugaragaza aho ahagaze muri aya matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Idini ya Isilamu mu Rwanda itangaje kwizashyigikira Perezida Kagame mu matora nyuma yamwe mu mashyaka nayo yarangije gutangaza ko azashyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi. Idini ya Isilamu no mu 2015 ubwo Abanyarwanda basabaga guhindura itegeko nshinga ngo babashe gukomorera Perezida Kagame kwiyamamariza kongera gutegeka u Rwanda, nabwo ryaje mu ya mbere yanditse abisaba. Ubwo mwaka nyine nabwo hagaragaye itorero ry'abapantekote ADEPR mu Rwanda naryo ryikoreye inkangara rishyira inteko ishinga amategeko rivuga ko zarimo imikono y'abakirisitu bageraga kuri miliyoni 2 bifuzaga ko itegeko nshinga ryahinduka bagategeka iteka na Perezida Kagame. Icyakora kugeza ubu ADEPR yo ntiragaragaza aho ihagaze mu gushyigikira cyangwa kudashyigikira umukandida runaka. Igitorero ADEPR ritagira icyo ritangaza bitewe n'ibigwi n'ubutwari ryavuze kuri Perezida Kagame ubwo ryamusabiraga gukomeza gutegeka u Rwanda, bishobora kuzareberwa mu ndorerwamo ya bomburi zimaze iminsi muri iryo toriro. Kuko kugeza ubu bamwe mu bari abategetsi bakuru baryo bari mu buroko bakekwaho kunyereza umutungo w'itorero. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Tuve mu karere k'ibiyaga bigari tujye Geneve mu Busuwisi ahara yateraniye komite ikurikirana iby'impunzi z'Abanyarwanda ku cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo kwambura ubuhunzi abantu bahunze hagati y'umwaka w'1959 n'uw'1998. Ubuhunzi bwabo bugomba kurangira ku itariki ya 31 y'ukwa 12 k'uyu mwaka w'2017. Nabajije Bwana Gervais Chondo wari uyoboye inama icyo bagezeho.
Icya mbere ni uko hari imyanzuro irebana na Leta y'u Rwanda. Iyo myanzuro ikaba isaba Leta y'u Rwanda kuvanaho inzitizi zose zituma impunzi z'Abanyarwanda zidataha. Muri iyo myanzuro hakaba harimo nanone ikindi cy'ingenzi, ni uko dusaba ibihugu byose bicumbikiye impunzi kutareba iriya tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka ko ariyo bizaba bihagaze, ubuhunzi buzaba buhagaze, ahubwo abantu bagasubira inyuma bakabanza kureba igituma izo mpunzi zitatashye kandi barabimenyesheje hakiri kare. Niba bamara kumenya icyatumye zidataha, nibwo izo nzitizi zose zizabanza zikavanwaho cyangwa se hakaboneka ibindi bisubizo twifuza ko twagiramo ibiganiro nabo bose, noneho tukabasha kubona ibisubizo.
Ariko murasaba yuko habaho n'ibiganiro na Leta y'u Rwanda mukareba ibintu byose bitera ubuhunzi n'ukuntu byavaho ubuhunzi bukarangira ku Banyarwanda.
Nibyo tuvuga, turagira ngo ibyo bintu na Leta y'u Rwanda izabirimo noneho abantu basuzumire hamwe igitero buhunzi mu Rwanda n'igituma abantu batabasha gutaha uko nkuko abantu bakabyifuje uko inzitizi rimwe na rimwe bagira ngo ziri ku ruhande rw'impunzi ariko ugasanga ubwo abanyarwanda bafite baterwa na Leta y'u Rwanda aribwo bakwiye kubanza kumarwa ariko kugira ngo ubumare ubwo bwo babushire ni byiza ko na Leta yemera ko harimo uruhare ifite runini rutumiza impunzi zidataha ikamanika abantu be byose bituma zidataha
ariko se ubundi muri iyi nama yanyu Leta y'u Rwanda yari hari
uyu munsi abantu bo muri ambasade bari baje muri iyi nama yacu
bayirangije yose bayikurikiranye irarangira
bayitangiye hanyuma umunota wa nyuma turimo gusuzumya imyanzuro kuko urumva harimo iyo ribaza Leta y'u Rwanda bavuga ngo bati turamutse twagumye ni nk'aho natwe twaba duha rekomandasiyo Leta kandi ariyo duhagarariye baba bishyize ku ruhande gatoya hanyuma imyanzuro ariko bari bayitahanye barayifite bari bayifite mu ntoki umushinga w'imyanzuro y'imyanzuro bari barayifite
iyi nama ni iya gatatu ibaye ebyiri zayibanjirije hari icyo zatanze
ebyiri zayibanjirije zagize akamaro kuko inama twakoze bwa mbere twayikoreye i Buruseli nko mu Bubiligi matariki ya 19/20 z'ukwezi kwa kane muri 2013 icyo gihe impunzi zose zari zarahiye ubwoba zari zibaza uko bizabagendekera niba cumi impunzi mbese ubwoba ari bwose nanone imyanzuro yavuyemo rero tumaze kuyigeza ku bihugu bicumbikiye impunzi tugeze rero no ku muryango mpuzamahanga ushinzwe icyo kibazo cy'impunzi ariwo bita HCR ibintu ntabwo byagenze nk'uko wenda bamwe bifuzaga yuko impunzi zahutazwa ahubwo byagenze neza babitwara buhoro ari nabyo bikomeje gutuma byaragiye byigira bakaba babifunikiye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 ni ukuvuga rero ko bitabaye kugosorera mu rucaca n'ubu ngubu turatekereza ko iyi myanzuro bazayitaho cyane cyane ko ni inama yari yitabiriwe na za ambasade zimwe zicumbikiye impunzi ikaba yari yitabiriwe na za ruganiriro n'imiryango ONG itabogamiye kuri Leta abo bantu bose dutekereza ko bazagira icyo bafasha muri ibi bintu kugira ngo bice mu buryo
bwana Gervais Condo ndabashimiye cyane
urakoze nakamirindi
none w'ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
umugambi w'igisirikare cya Iraq wo kubohoza igisagara cya Mozo kiri mu minwe ya Leta ya Kiislamu umaze amezi atandatu ugiye kurangira uwo mugwi w'iterabwoba wafashe igisagara cya Mozo wongera ugerageza gufata umugwa mukuru Bagdad ariko kuva icyo gihe igisirikare cya Iraq cyarawambuye igice kinini cya Mozo ucuhungira mu bice bimwe bimwe byo mu burengero bw'igisagara cya Mozo ubu umwanya wari wo wose abagwanyi b'uwo mugwi w'intagondwa basigaye bagiye kwicwa canke bombogwe burundu bakugwe muri icyo gisagara yamara mu gihe bariko bitegurira urugamba rwa nyuma rwo kugerageza guhangana n'inteko za Iraq abagwanyi ba Leta ya Kiislamu barangwa n'iterabwoba babandanya kugeramira abasivile bo mu gisagara cya Mozo ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe gateka kazi na muntu rimenyesha ko abagwanyi ba Leta ya Kiislamu bamaze kwica abantu 200 mu ndwi zitatu zirangiye imiryango irimwo n'abana batoyi yaragandaguwe n'uwo mugwi Zaid Rad Al Hussein umuyobozi w'ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe agateka ka muntu avuga ko abagwanyi ba Leta ya Kiislamu barasa abana bagerageza guhungana n'imiryango yabo amenyesha ko mu by'ukuri atamajambo akwiye ahari yo kwiyamiriza umuntu yivuye inyuma ayo mabi Leta ya Kiislamu yakoresheje abasivile mu kwikingira ibitero byo bagirwa ko ivyo bakabigira mu kwangira abantu guhunga muri iki gihe ubwicanyi n'ayandi mabi yariyongeye abagwanyi bugaranira imiryango mu mazu atabifungurwa canke amazi babahaye bagatega amabombe mu mayira kugira ntibahunge Brett McGurk intumwa idasanzwe ya perezida wa Amerika avuga ko bariko barakorana n'inzego za Iraq zijeje umutekano mu mugambi wo kuzimanganya imigwi y'abagwanyi isigaye muri Mozo bakabikora babyitondeye cyane kugira bakingire ubuzima bw'abasivile benshi abo bagwanyi bariko bagerageza kwica ikintu gihambaye kwibutsa ibiriko biraba muri iki gihe umwansi wariwe n'abantu bica unyamaswa bageramiye ibihugu bigendera kuri demokrasi n'amategeko n'abasivile bafatiwe mu gisagara cya Mozo bagizwe imbohe na Leta ya Kiislamu Amerika izokora ivyo ishobora vyose mu gikorwa cyo gushigikira inteko zijera umutekano za Iraq cyo kubabohoza
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane ntimugikura ariko ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.